Iyi ni Radyo İzmir Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri we nshuti mwese muduteza amatwi ni Fidel Niyongabo abaramutsa bahikaze mu makuru y'aka kanya. Mu Rwanda umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu yatanguje indwi yahari ubuzima mu gihugu.
Twarushaho kwegereza serivisi abaturage zikomatanyirije hamwe dushaka gukemura ikibazo tufitiye imibare mishyashya cyane cyane ku kibazo cyo kugwingira ikibazo cy'ibiro bikeya ugereranyije n'uko umwana angana.
Uyo ni umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu mu Rwanda Daniel Ngamije. Ikambi ya Nyarugusu ibamwe impunzi z'abarundi hamwe n'abanyekongo niyo ya mbere yakiri incancho z'ikiza cha COVID-19 mu makambi y'impunzi yo mu gihugu cha Tanzania. Ishyirahamwe ry'abaganga muri Sudani batangaje uno munsi ku wa mbere ko abandi bantu babiri bapfiriye mu bitaro inyuma y'uko bakomerekejwe n'insoro mu gihe cy'imyiyerekano yabaye ku munsi w'Imana yo kwiyamiriza kudeta yabaye mu kwezi guheze. Idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ishyirahamwe ry'abaganga muri Sudani batangaje uno munsi ku wa mbere ko abandi bantu babiri bapfiriye mu bitaro inyuma y'uko bakomerekejwe n'insoro mu gihe cy'imyiyerekano yabaye ku munsi w'Imana yo kwiyamiriza kudeta yabaye mu kwezi guheze. Iryo shyirahamwe rivuga ko igitigiri cy'abamaze gupfa baguye mu myiyerekano yabaye ku munsi w'Imana kimaze kugera kuri 17. Abandi barenga 200 barakomeretse igihe abajejwe umutekano bakoresha insoro zica n'imyuka ibabaza mu maso kugira bashwiragize abari mu myiyerekano ku mugwa mukuru Khartoum no mu gisagara bifatanye cya Omdurman. Mara abajejwe umutekano barahakana ko bakoresheje insoro zica bavuga ko bakoresheje imyuka ibabaza mu maso kubera abari mu myiyerekano bateye ibiro by'igipolisi. Bamenyesha ko abapolisi batari munsi ya 39 bakomeretse igihe bariko bahangana n'abari mu myiyerekano ku munsi wa gatandatu uheze. Iyo myiyerekano yabaye mu gihe igisirikare kiriko gitsimbataza ubutegetsi mu kugena urwego rushasha rujejwe kuyobora igihugu. Urwo rwego ruyobowe na General Abdel Al-Fattah Burhan rwakoresheje inama ya mbere ku munsi w'Imana urangiye rwatangaje ko leta y'igisivili izoshyirwaho mu minsi iri imbere. Umuhungu wa Colonel Gaddafi yitwa Saif al-Islam yandikishije kandidature yiwe mu matora y'umukuru w'igihugu ya Libya ategekanijwe mu kwezi gutaha. Thomas Kamirindi arabandanya inkuru.
Kugeza ubu nta waruzi aho Saif al-Islam yarahereye. Muri revolution yakuyeho ubutegetsi bwa se mu 2011 yatawe muri yombi afungwa n'umutwe witwaje intwaro wahitwa Zenten mu burengerazuba bwa Libya. Mu 2015 uyu mutwe wamukatiye urwo gupfa ariko uza kumurekura mu 2017. Kuva icyo gihe yasaga n'uwazimiriye ahantu hatazwi. Gusa mu kwezi kwa 7 gushize yavuganye n'ikinyamakuru New York Times cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atangaza bwa mbere ko aziyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu. Aherekejwe na avoka we yiyandikishije mu biro bya komisiyo y'amatora mu mujyi wa Seba mu majyepfo ya Libya. Amatora yo kuri 24 y'ukwezi gutaha azaba abaye aya mbere na mbere mu mateka ya Libya. Saif al-Islam w'imyaka 49 y'amavuko ni umwana wa kabiri wa Muammar Gaddafi. Ashakishwa n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho CPI kuva mu 2011 rumukekaho ibyaha byibasiye inyokomuntu yaba yarakoreye rubanda muri revolution. Umuvugizi warwo yabwiye itangazamakuru ko ntacyo kandidatire ya Saif al-Islam ibihinduyeho.
Urakoze Thomas. Leta ya Amerika yakiye neza irekugwa ry'umumenyesha makuru w'umunyamerika Daniel Fenster yarapfungiwe muri Myanmar. Byatangajwe no munsi kwa mbere n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Amerika n'amakungu Anthony Blinken. Blinken yavuze ko yarapfungiwe ubusa muri Myanmar amenyesha ko Fenster azosubira kubonana n'umuryango wiwe vuba mu gihe babandanya gusaba irekugwa ry'abandi bapfungiwe ubusa muri icyo gihugu. Danny Fenster aheruka gucigwa igihano cy'imyaka 11 ibikorwa biruhije inyuma yo kwamaze hafi y'amezi 6 mu munyororo. Fenster yari umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru gikorera kuri internet Frontier Myanmar. Ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye yari yagiriwe n'icyaha cyo gukwiragiza amakuru y'ibinyoma kandi aturira kuba yavuganye n'amashyirahamwe atemewe n'amategeko no kuba yarenze ku mategeko agenga impapuro z'inzira bita visa. mumenyesha makuru yararonse igihano gikomeye cyane mu bamenyesha makuru indwi bagiriwe n'ivyaha kuva igisirikare gikuyeho leta yari yatowe n'abanyagihugu ya Aung San Suu Kyi mu kwezi kwa kabiri. Ishirahamwe mpuzamakungu onirimenyesha ko abamenyesha makuru abakuru b'ibimenyesha makuru canke abasohora ibimenyesha makuru batari munsi 126 batawe mu mvuto kuva abasirikare bafashe ubutegetsi muri Myanmar. 47 muri bo baracapfunzwe naho benshi muri bo bataragirizwa ivyaha. Ayo yaramwamwe mu makuru makuru avugwa hijya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Mushobora no kudukwirikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo wezitatu@radioyacu.com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda kuri uyu munsi wa mbere umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu yatanguje indwi yahari ubuzima mu gihugu. Ibindi kuri iyi nkuru na Asumta Kaboyi.
Ministre w'ubuzima Dr. Ngamije Daniel niwe watangije icyumweru cyahari ubuzima bw'umwana n'umubyeyi. Iki gikorwa cyabere mu kigo nderabuzima cya Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ariko cyanakorewe no hirya no hino mu gihugu. Nk'uko byasobanuwe na Ministre w'ubuzima Dr. Ngamije Daniel yavuze ko kuri iyi nshuro abaturage bazegerezwa serivisi.
Igishashya kigiye kuba twarushaho kwegereza serivisi abaturage zikomatanyirije hamwe dushaka gukemura ikibazo tufite imibare mishasha cyane cyane ku kibazo cyo kugwingira ikibazo cy'ibiro bikeya ugeranyije n'ukumwana angana ikibazo cy'abana bacikanywe n'urukingo rwa rw'imbasa ku babyeyi batabasha kuringaniza urubyaro kandi babyifuza. Kumva rero kuzana izi serivisi tukazigeza mu bigo nderabuzima byose mu gihugu ndetse no ku mashuri n'ahandi hose hazatoranywa kubera yuko hegereye abaturage kurushaho kandi tukahageza ibikenewe byose ari inkingo ari imiti biza gufasha.
Ministeri y'ubuzima yavuze ko kuri iyi nshuro kandi aribo bwa mbere abantu bakuru bagiye guhabwa ikinini kibavura inzoka.
Twajyaga dutanga nk'imiti yo kuvura inzoka abana kugeza ku myaka 15 ariko ubu n'abantu bakuru turaza kuyibaha kuko babana nawo bana. Iyo umwe rero afite izo nzoka ubushakashatsi bwatweretse ko afite uko yanduza umuryango n'abantu bakuru tuzatanga ibyo binini byo kubavura inzoka zo mu nda. Inzoka zo mu nda ni ikibazo gihangayikishije Minisiteri y'Ubuzima. Mu bushakashatsi twakoze nko mu bigo by'amashuri matoya abana bageze kuri 40% twagiye dusuzuma umusarani wabo dusanga bafite inzoka zitandukanye. Ni ukuvuga ngo hari ipfundo tutari twafundura neza kugira ngo tugikemure mu buryo bwa burundu.
Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko kuri iyi nshuro abana bagera ku 77 bacikanywe bazakingirwa indwara y'imbasa. Ikibazo cy'abana bagwingira cyongeye kuvugwa nk'ikizavugutirwa umuti muri ubu bukangurambaga. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe imirire, imikurire no kurengera umwana na Dini Gatsinzi avuga ko muri iki cyumweru cy'ubukangurambaga bwo kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana abana bafite ikibazo cy'imirire mibi bazafashwa.
Dufite abana 3% baragwingiye mu Rwanda ariko ngo twavuye kuri 38% muri ripoti ibanza tuvuga ngo urugendo uracyahari ni rurerure. Gahunda ya guverinoma y'u Rwanda ni uko byari 2024 baba ari 19% gusa 19%. Iyo rero birasaba ingufu zacu twese, gahunda yose kuba ni nyinshi. Urabizi ko hari izi ntungamubiri twanatanze hano uyu munsi zawongera mu gihe bwa mbere bafite abo bana bahabwa igikoma cya shisha kibondo ndetse no mu turere tumwe tw'igihugu twazahajwe cyane hari ababona no mu budehe bwa kabiri barabibona. Iyo rero ni gahunda nyinshi, hari ugushaje ngo mbonezamikurire, hari kwita ku babyeyi kumenya guteka indyo yuzuye bikora iby'umudugudu.
Ababyeyi bakanguriwe gushyira imbaraga mu gushakira abana babo indyo yuzuye. Bamwe mu bavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaje ko ikibazo cy'ubukene ari cyo kibakoma imbere.
Ababyeyi batajya babasha kuba babonera abana babo umwanya kuko harimo nk'abo ubona bagenda bakazigira nk'abana abandi barumuna babo cyangwa bakuru babo bakagenda. Urumva ngo nimba yamusize mu gitondo wa wundi yamusigiye ntago ari bwamwiteho aragenda cyaba icyo bikonje n'ibyo ari bwamuhe ntari bwabashe kumushyuhiriza. Harimo n'abyuka bajya gusabiriza iyo atabibonye rero urumva ntago abasha kuba ya mugabo.
Ibara yatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima kuri uyu wa mbere igaragaza ko mu Rwanda hakiri ababyeyi bagera kuri 36% batarabasha kugana serivisi zo kuringaniza imbyaro. Iyi Minisiteri kandi inongeraho ko hakigaragara abana bagera ku 8% nabo bafite ikibazo cy'ibiro bike bitagendanye n'imyaka yabo. Ministeri y'Ubuzima yongeyeho ko hakiri ababyeyi bagera kuri 56% batisuzumisha inshuro zose zagenwe mu gihe batwite. Icyumweru cy'ubukangurambaga bugamije kwita ku buzima bw'umubyeyi y'umubyeyi n'umwana cyatangiye kuri uyu wa mbere kizasozwa tariki ya 26 z'ukwezi kwa 11. Iki cyumweru gifite insanganyamatsiko igira iti twese hamwe duhagurukire kurandura imbasa dukingiza abana bacu duhashya n'ibibazo bibangamiye ubuzima bwacu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Ikambi ya Nyarugusu ibamo impunzi z'Abarundi hamwe n'Abanyekongo niyo ya mbere yakiriye inshancho za COVID-19 mu makambi impunzi yo mu gihugu cha Tanzania. Idonido kuri inkuru na James Joven.
Hafi imyaka ibiri iriko irarumana kuva ico kiza gitanguye kuvugwa mu gihugu c'Ubushinwa mu mpera z'umwaka w'2019 kuvubwo gushika n'ubu Abarundi batuye mu nkambi za Rutanyarugusu na Mutenderi bari bwaronswe urucanco gusa bigishije uko birinda umugera. Tanzania mu kwezi kw'indwi uyu mwaka turimwo yarakiriye urucanco rwa mbere rwitwa Johnson & Johnson kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigera hafi miliyoni. Izo chancho zahereye mu baturage bayo gusa. Incanco zibaye iza kabiri zitwa Sinopharm zishika 500,000 zikorerwa mu Bushinwa nizo igiye gutanga ku mpunzi no kubandaniriza ko ku baturage bataronse iya mbere. Muganga mukuru w'ivuriro rivura impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo bose hamwe Dr Henry Chinyuka niwe yakiriye izo ncanco ejo kuwa Mungu. Izo canco zitwa Sinopharm zigera 300,000 biraboneka neza yuko ari zikeye cyane ku mpunzi Abarundi n'Abanyekongo zigera hafi 100,000 zituye mu nkambi ya Nyarugusu.
Tuliweza kupokea dozi 3,000 kutoka mkoa za chanjo ya uviko aina ya Sinopharm. Kwa hizi chanjo tuliweza kuzisambaza katika
twakirie inchanjo zigera 300,000 kuva mu mugwa mukuru w'intara ya Kigoma. Dutegekanya kubanza gucandaga abakozi b'amashyirahamwe abarongozi b'ikambi hamwe n'abaganga bakorera ku ivuriro rikuru n'ayandi matomato ari mu nkambi. Niko byiyumvamwe gusa hanyuma tuzaherukira ku mpunzi zose. Izi ncanco nizike ugereranije n'impunzi zibarizwa muri kambi. Dutegereje kuzozana izindi ncanco nyuma yaho tubonye uko impunzi zakiriye uwo mugambi. Izi ncanco ucandagwa kabiri kandi bitwara iminsi 21 kugira ugaruke gucandagwa ubugira kabiri.
Ncanjo ya kwanza kwa kuanzia siku ya kwanza ulipopata chanjo mpaka siku ya 21 unaweza ukarudi kupata chanjo ya pili.
Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zirashima yuko izo ncanco naho zatebye gushika mu nkambi ariko zije hageze kubera gushika ubu atamugwayi yaravugwa muri ayo makambi. Gusa zisaba amashyirahamwe kubandanya abacungera bikwiye no kubashikiriza imiti ku mavuriro.
Cyambere cyo twe turashima bazakiye neza kuko zaje hageze ko ikiza kigiye gutera kenshi igihitana benshi kandi kigahahamura benshi n'ukuri turashima.
Hanyuma kandi baducungere bikwiye batuzanire n'imiti hafi
murabukungene mudukingira vuba na vuba turabiko tworonka gahengwe atwegwe turi impunzi bamwe bamwe nibantu nikora harashobora gushikira nk'umuntu atakigenda ugasanga nyene ubuzima bwiwe burangirikanye.
Ubwo twasaba amashira hamwe asanga afasha impunzi ko yo hagarara ikibazo cye kijanye n'ubuzima bw'abantu n'amagara y'abantu n'iki kiza cya corona bakaduha ibikoresha byo dufasha mu gihe turi ngaha mu buhungiro.
Nta mpamvu yavuzwe na Leta ya Tanzania kuki izo mpunzi zirimo guhabwa Sinopharm aho guhabwa Johnson & Johnson. Gusa yemeza ko Sinopharm ariyo ihari muri iki gihe nyuma yaho Johnson & Johnson yashitse mu kwezi kw'indwi uyu mwaka turimwo yaheze. Hatagize igihinduka umugambi uzoca ubandaniriza mu nkambi za Nduta na Mutenderi mu ntumbero yo gukingira impunzi umugera uhangayikishije amakungu corona kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cha Tanzania. James Jovini kubwijwi rya Amerika.
Tugushimire James Joven. Kuva ku itariki y'8 gushika ku itariki ya 12 y'uko kwezi kw'11 mu rwaruka rw'abarongoye abandi mu karere ka Afrika rurenga 10,000 rwarakurikiranye inama yitiriwe Africa Youth Leadership Summit, ULEAD Summit 2021 igira 5. Iyo nama ishyira imbere imigambi y'urwaruka ry'ishyirahamwe EAC yari igize iminsi ibera mu gisagara cya Arusha muri Tanzania. Mukuru w'ishyirahamwe ry'urwaruka Nyafurika Eric Nsengimana yari muri iyo nama. Mu kiganiro yahaye Radio Ijwi rya Amerika aratangura avuga uko iyo nama yagenze. Yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Inama yatanguye ya Arusha ku munsi wa mbere iri kigenda neza. Ibyo bategekanije ku rutonde na cyane cyane ibijyanye n'inyigisho bariko baratanga n'impanuro bariko baratanga ku rwaruka biriko bigenda neza. Na cyane cyane yuguruwe n'userukira mukuru w'igihugu cya Kenya abicishije ku mushikiranganji ajeje kwaruka muri Kenya kandi ikaba ari inama ikomeye yashoboye kuba kandi hitabye mu Burundi aho nicegera cyambere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashoboye gushikiriza ijambo urwaruka ruri muri ino nama n'uriko rurayumviriza ku murongo nk'uko mwabivuze kuko urwaruka rwishe kubera ibihe turimo bya COVID ruriko rurayikurikira ku murongo rurenga ibihumbi umunani hano hakaba hari nk'ibihumbi bitatu yarusha rero inama iri kugenda neza nk'uko yategekanijwe kandi ni inama ikomeye irimo ibihugu bitandukanye nk'uko mwaje kubivuga byo mu karere k'ubuseruko bwa Afurika no muri Afurika yose ndetse ubwa mbere yatanguye ari EAC gusa none ubu hacemo n'ibindi bihugu bitari muri EAC nka za Tunisia zose ziri ngaha.
Murashaka kutubwira nk'urwaruka rwo mu bihugu vyegeranye n'u Burundi rwitavye iyo nama?
Urwaruka ruri mu bihugu vyegeranye n'u Burundi ni Congo na Tanzania niho riko rirabera u Rwanda nago ruri mu bihugu vyegereye u Burundi ruri ngaha kanini kwishi cane kwashoboye kwitaba ino nama ndetse n'u Burundi twashoboye gushika abantu 20 twitabye ino nama mu ino nama mpuzamakungu y'urwaruka mu bijanye n'iterambere no gufunga neza.
Tugarutse ku kivugo c'iyo nama ibiriko birarangurwa canke ibiriko birashikirizwa ku vyerekeye nka kazoza ka Afrika nk'ibi turazi ko muri iki gihe hari ibibazo bihambaye cane rwose.
Ibiriko birashikirizwa cane cane n'ibijanye no kurondera akazi urwaruka kubera ko nico kintu ca mbere bahagaze ko ingene ama programme y'urwaruka yoshigwa imbere amashicane mu bijanye no guhanira amahoro n'umutekano mu bihugu bitandukanye mu bijanye ni gutuma no guhanahana ibidandazwa no guhanahana ibidandazwa ku mihoro byo bise e-commerce bagahanahana kandi ibyiyumviro ku bijanye n'ingene urwaruka nyafurika gukorera hamwe no ku bijanye kandi n'amahoro n'umutekano ingene intambara zogabanuka mu gihugu ndetse no mu isi ndetse hamwe rero n'ibyo bashimikira ko cyane cyane urwaruka Afurika yo acu dushaka ni iyihe Afurika yoba ari Afurika imeze gute rero aho baratanga umwanya bakavugana ku ntuze kuri programme bisa Arusha Debat bakagira bakavugana baka urwaruka kuri Afurika twifuze cyo yo bimeze gute nk'urwaruka rw'abaruserukira Urundi mu bihugu bitandukanye kugira ngo mbere kandi kugira ngo dushobore kugira kurara ingene urwaruka rushobora kuronka akazi muri Afurika rushobora kuronka mbere n'ingene rushobora kubaho ndetse inama kandi ikaba yateye iteka cyane na nyakubahwa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete ari nawe asanzwe aserukira URID ariwe patro wa URID hamwe n'umunyamabanga mukuru ajejwe injira ajejwe akarere ka EAC no kuvuga East African Community ndetse n'abandi batandukanye bakubigo batandukanye basoye kuyita babicishije ku murongo.
Ku vyerekeye kimwe mu vyivugo vy'iyo nama kuronsa ubuzi urwaruka nk'uko mwabivuze uwo n'ibihe bihambaye cyane rwose aho ikibazo c'ubushomeri mu rwaruka cari gisanzwe gikomeye hatari yongera ko ico kiza ca COVID-19 ikintu mubona ko nk'urwaruka ruvuye mu bihugu bitandukanye ruriko rurasaba ko cokorwa mu buryo bwihutirwa nk'ibi ibintu urwaruka ruriko rurasaba muri iyo nama nk'ibi
mbo inama izohera itariki 12 no munsi wa itariki 11 niho tuzogira amahokomandasiyo y'ibyo tuzoshobora gushyira imbere ariko ubu bari kwarashyira imbere cyane cyane ibintu bijyanye n'amahoro n'ibintu bijyanye kandi no guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu bitandukanye ndetse no guhanahana ama opportunity no kuvuga ayari aha akawundi muntu akashobora kuya benefisi yako ni zo programme bariko barashyira habona na cyane ko bazanye abantu bakora iby'iterambere abari mu makoperative abari muri mu by'amahoro abari mu byo gushyira hamwe urwaruka kugira ngo dushobore gushyira imbere ibijyanye n'iterambere rya Afurika rero ibyo bari ko barahagarara ko cyane bari ko barahagarara kubijyanye n'amahoro no kubijyanye n'imigambi ijyanye na e-commerce no kuvuga urudanda rwaciye kuri internet byoroshye hanyuma twabonye ko hari ibibazo bitandukanye kuri kubijyanye na e-commerce ko hari ibihugu bitayemera nk'u Burundi nabwo nyine ntibuyemera kubera ko ngira ngo bipana n'ingene igihugu kiba kiriko kirayinjira mu buhinga bwa none ubwo tusanga hari amakoda mwamwe adashobora gutanga ariko ibindi bihugu byinshi ugasanga biremera iyo e-commerce rero umuntu uzeye ubu ariko baragira bariko barahenana ivyiyumviro ku ingene bashobora kugira bashobora guteza imbere ya Afurika mu madomene atandukanye y'uburimyi ndetse hariho nk'abanyarwanda bavuze ko barimo ipiripiri bafite isoko niniya cane yo kurima ipiripiri bavuga bati twoshobora kugira mukayirima namwe muri bihugu by'iwanyu hanyuma mukashorera mu Rwanda tugashobora kuyihingura nabo bayitwara muri Chine rero twashoboye kubonana n'abantu batandukanye bakora ibitandukanye ivyo rero biriko biradufasha cane kubona ingene dushobora natwe gukora ibituraba nk'abavuye mu bihugu bitandukanye mwo wese araba ibimuraha
turafise umunywanyi w'iradiyo hejuru ry'Amerika Désiré muraho murakomeye muri hehe ni vyiza cane gose turiko tuvuga cane cane ku nama ikwihuza ugwaruka duvuye mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika iyi nama mushaka kuba mushaka no gukurikirana kuko iri ku murongo ngo ukana bumenye murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe n'umwe mu Barundi bagiye muri iyo nama akaba arongoye n'ishyirahamwe AJAP Africaine Désiré mufite ikibazo icyumviro duga ku ijambo mukanya gato
ko mbanze kuramutse mutume mwadutumiriye
ndabamukije dete
amazi kibazo nari ifite murabona nk'abantu tuba ino mu hagati n'ibya iryo terambere bizoshika tweri dushikiye
urakoze kuri icyo kibazo cyiza Eric Nsengimana
murakoze cyane Dezi iterambere rirashikari kabashikira kandi murazi ko imigambi myinshi ibiri kinakoreka ikorekera mu ntara zitandukanye nimba na imigambi ya maproje aba yateguwe abera mu ntara rero azoshikira ariko ikintu cya mbere na leta y'u Burundi irashyira imbere ni uko mwogerageza kwinjira mu makoperative mukaja mu mashyirahamwe kugira ngo vyorohe n'uko z'umugambi kuronka abo bakorana vyoroshe nayo iyo uri wenyene nyene kugira umugambi ushobore kugushikira uri wenyene biraheza bikagorana ariko abakora imigambi iyo bayicishije cane cane mu mashyirahamwe biroroha cane gushikira benshi bishoboka no kugira ngo bashobore kwiteza imbere byoroshe kuko baba basanzwe babikora
murakoze kunyishyura mu muhaye turi kumwe kandi na Daniela mwiriwe neza
turabakunda cyane
murakoze cyane rwose natwe turabakunda muri hehe ga Daniela
ndi mu Rwanda
kandi kazina ninde
Nizeyimana
duga ku ijambo ikibazo cy'imvuye
ikibazo nabaza urwo rubyiruko
yego
ese ibura akenshi kusanga ibura ry'akazi muri Afurika biterwa akenshi n'amasomo abana barize mu mashuri bitewe n'uko imirimo mu bihugu mu bigaragara iba itahari hakorwa iki kugira ngo amasomo abana biza mu bihugu byo muri Afurika bijyane n'imirimo ihaboneka noneho ikibazo cya kabiri hakorwa mbese kubera iki akenshi mu mashuri batemera ko abana bihitiramo amasomo bumva ajyanye n'ibyo biyumvamo ahubwo bagahitirwamo ayo bumva leta yifuza ko biga
ibibazo byiza ibibazo bya kabiri ikibazo cya kabiri n'ikibazo gishobora kwishyurwa n'abantu cyane cyane baraba ibyerekeye indero n'inyigisho icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose ariko rekanda muhakanya Nsengimana agira icyo avuze ku kibazo cya mbere duga ku ijambo Eric
murakoze cyane ku bijyanye n'ibijyanye n'inyigisho zijyanye no kwihangira imirimo abantu benshi ubu bariko amareta menshi atandukanye bariko arahindura amaprograme ajyanye no kwigisha mvuze nk'aho mperereye mu Burundi baramaze kugira guhindura programme bahereye mu mashuri matoya bita fondamental muri icyo gihe rero iyo bigisha iby'imyuga bakigisha urwaruka rugakura ruzi ko rurangije amashuri rutegetswe kwikorera ibijyanye n'iterambere rukarangiza rutazi ko ruzozera inzu yakoze muri ico gihe barisa ari byiza ko umuntu ahejeje ishure aca aronka ibyo ashobora gukora ndetse no gukora amashirahamwe yiwe ashobora kumuteza imbere. Ibyo rero ni ubundi biri ku meza y'ibyo turiko turavuganako, ariko ari amaleta yamaze kubibona ko by'ukuri bipfira muri mu kwigisha yamaze gufata iya mbere kugira ashobore guhindura iyo nyifato babishije amashure y'intango.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Nkwijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Jean Baptiste. Muraho Jean Baptiste.
Muraho.
Turaho turakomeye. Muri hega Jean Baptiste?
Mu Rwanda ndijumbura Jean Baptiste mu karere ka Ruhango.
Ni vyiza cane gose. Akandi kazina ninde?
Nijumbusha Jean Baptiste, ariko kuzina z'akabyiniro ni Batterie Faible.
Batterie Faible ni ukugira batterie forte?
No, faible.
Ego ni vyiza cane gose. Reka rero muje kwijamuduge kwijambo ikibazo cy'imvira. Turiko tuvuga kunama ikwibera Yarusha mu gihugu cya Tanzania, inama yahuje urwaruka.
Ikibazo mfite ndumva ko babahugura ku bijyanye na entrepreneurship, ariko urubyiruko ikibazo gikunda kugira ni ukubura ikintu bita igishoro, icyo bita capital. Noneho umuntu akaba yarabyize mu bitabo, ariko yajya gushinga nk'umushinga akabura nk'igishoro. Ubwo buryo ki babafasha gute kuryo kibagana nk'amabanki kugira ngo abone ukuntu babone nk'inguzanyo mu banki kugira ngo bashinge nk'iyo mishinga, wenda baba barize none kugira ngo batangize nka ntuze batangize umushinga.
Ikibazo cyiza Eric Segibana, ico kibazo cyo bakiko kirakicikirizwa kuko ni kibazo urwaruka rwamara rwashikirije umwanya wose, naho haba hari imigambi myiza ivyumvire vyiza kenshi na kenshi umutahe urabura. Ni bibazo byo kugira ngo uronke ingurane navyo bikaba bitoroshe kugwaruka utaratangura gukora. Ico kibazo cyo bakiko kirashikirizwa muri yo nama.
Navuze ko bariko barashikiriza ibibazo byose bihanze urwaruka n'ibyo birimo, ariko kuco nobwira urwaruka kujyanye no kubura imitahe no kubura ubwishingizi, nibaza ko kuri ibyo byoroshye cyane nko mu bihugu bimwe bimwe bimaze kutahura akamaro k'urwaruka. K'urwaruka karahara mu Rwanda ntibacura canke se urwaruka nk'uko wahatutwa igihugu cya Tanzania bivutse, nibo benshi muri Afurika kandi nibo bashobora kugira ku bisho batereye mu rwaruka. Rero amaleta amaze kubitahura ariko aratorera umuti icyo kibazo, kandi ubu bakaba batwemereye ko kigiye kuja mu minwe ya EAC. Ni ukuvuga kigiye kuja mu minwe y'ibihugu bitatu, karere bizoba byoroshe nk'ibihugu bihurikiye ngaha ko bashobora gutora inyishu byoroshe nk'uko Uburundi buriko buratora inyishu kuri icyo kibazo. Nacyo nyine cyabaye ikikomeye kuva kera, ariko uno munsi kikaba kiriko kiroroha. Rero no mu bindi bihugu naho nyene no vuka ko naho nyene boshira imbere cyane kugira pledoye ku maleta yabo kugira ngo urwaruka rudafise ubwishingizi rushobore kubironka.
Nshuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimire ko mwahisemo gukurikirana radio Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Uwashize hamwe aya majwi ni Fasilge Behu, amakuru yarahagarariwe na Etienne Karekezi, naho kuri mikro mwari kumwe nanje Fidene Yongabo. Abasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe.
It's the MP record. Dr. Mash production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Na upendo
dusangira jambo yahuje benshi muri sanga yakose byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi
aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu munara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi
Americana Iwanyu Munara.